Radio et Jouer d'América. Ishuri d'Amerika ryikoshwiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu tukumbira kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi 3 akaburungu radio yacu bewa akaburungu com niweneza shuti mwese namwe bakunzi bi radio Ishuri d'Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Kaya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga cyo munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko kija kwibanda ku rupfu rw'incamugongo ku Barundi rwanya kwigendera Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza rwaje incaduka ku izina ryanje hamwe n'iby'abagenzanje turahojeje umuryango wiwe inshuti hamwe n'abarundi bose muri kiganiro rero twatumiye abashinjantahe batatu babiri muri bo bigeze kurongora u Burundi hamwe n'umuhinga yanonoseye ibibazo bijanye na politiki kugira ngo turabire hamwe ukuntu ubutegetsi bugiye kubisikanya mu iki gihe byabitekanijwe ku ico gikorwa curangowe na nyakwigendera ashikiriza ubutegetsi umunyapolitiki yatowe n'abanyagihugu Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 20 y'ukwezi k'umunani. Turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya, miriwe neza Ntibantunganya.
Miriwe neza, ndaramubije kandi nabo turi kumwe mu kiganiro hamwe n'abarundi bari kwatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Perezida Domitien Ndayizeye, miriwe neza Perezida Ndayizeye.
Mwiriwe cyane, nanjye nuko ndaramukije abatwumviriza bose.
Turi kumwe kandi na Innocent Mbanu, afise ubuhinga yanonosoye mu vyerekeye politike muri leza Innocent Mbanu
Paulo baramukije mwese
koze bashinga mwese kuba mwitabye ikiganiro reka rero dutangure kuri mwebwe Ntibantunganya ubwa mbere na mbere mwakiye gute inkuru ko Perezida Pierre Nkurunziza yaryamiye ukuboko kw'abagabo
urumva inkuru nk'iyo ngo tuzwe mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ni inkuru y'incamugongo uriya igihugu kubura uwitwara kujya ku muryango yo serugo aryamye kuko kwagawa ariko rero imbere y'ubanza gutanga ibyumviro byanje nagira nifatanye n'abandi bose bwa mbere mu guhoza umuryango w'imicubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza umuryango wavutse umugabo mu rugo nongiye kandi nkongera ngahoza n'abarundi bose bavuze ikigenza wabo ngahoza rero n'abandi bose inshuti n'abagenzi ko nigiye gitoroshe mu buzima bw'igihugu keneye yuko abantu bose bagenda bari hamwe uga rero nk'uko wabimbajije jewe iyo nkuru y'incamugongo nayakiranye umwago mwinshi ngabo kandi nkagira ndi u Burundi burafise aho bugeze mu gihe cya none kugenda kubaka demokarasi nkagira ndi ibi byose tuzoronga ingufu turafise ingufu kugira tugende tubirengera twitorere inyishu yubaha kubahiriza umurundi wese
namwe Perezida Domitien Ndayizeye abarundi benshi eka iyo nkuru yaje nk'icaduka ku bwanyu aho muyumviye mwayifashe gute
bwa mbere hoho nayo naguma nifatanye n'umuryango wabuze nifatanye na leta y'u Burundi nifatanye n'abarundi bose muri iki gihe u Burundi bubuze umukuru w'igihugu ucago kandi akaba ari n'umuvandimwe w'umurundi iyi nkuru twaye bwa mbere na mbere hoho cyabaye inkuru nyene y'incamugongo nk'uko Ntibantunganya bivuze iranadutangaza kuko umukuru w'igihugu cacu turuzi ko ari umukuru w'igihugu wacu akomeye kiri muto kora siporo kuburyo mu Barundi twese muri rusange tumuzi ko ari umuntu atarafite kibazo na kimwe cyerekeye amagara yiwe ari nacyo gisigura ko twese twatangaye mbere na mbere amaturababara twatangaye kuko byaranatugoye kubyumva kuko byatabaye nk'ibimenyekana ku murango ariko bizakushikirizwa na leta ku mugoroba ari naho twaciye tuvuga cya bintu nibyo koko birateye agahinda ubu igisigaye n'iki nuko twese turaba igihugu cacu karaba inzego z'igihugu cacu karaba ingene ibikorwa twari turimwo byobandanya muraze ko twari tuvuye mu gihe c'amatora turabe kugene ibyo bikorwa cobandanya no kugene twobandanya ibigigwa yuko ushobora gufuba umukuru w'igihugu cacu mu cubahiro ciwe no mu rwego abarundi twamukunda
igikorwa eka ibintu byakurikira ni ibibazo tuhava tuyaga mu kanya ariko imbere yaho reka n'umushanahe Innocent atubwire nawe nyene aho ari iburuse mu Bubiligi ukuntu yakiriye urupfu rwanya kugendera perezida Pierre Nkurunziza.
Nyene atakiriye bwa mbere ho giti kiwanje umurundi inkuru y'inca mugongo y'inca mutima bwanje nta majambo afise no bivugamo byarandengeye no biracandengera no kwitahura mugabo yabifata uko kuko n'imana yari yamuhaye ubuzima ya kubisubiza kubaye ca mbere nk'uko abandi babivuze no kubanza guhoza umuryango wiwe guhoza abarundi bose eka n'uburundi kuko turabuze tuzi umurundi gusa ahubwo turabuze intwari intwari nk'uko mubizi yitanze ikatwitangira twe tukiri bato intwari muvuga nti urabona kuko ari musanzwe muzi ko yari n'impfuvyi yabaye impfuvyi kubera ibihe bibi mugabo yicemera kuba intwari kugira ashikane abarundi ku bihe byiza jewe rero nkaba nanwiyumvamo nk'umubyeyi ari nacyo gituma mbaye impfuvyi cyane cyane mwiragi ansigiye cyo kwama mparanira agateka ku murundi kuko nibyo yatwigishije simbaye impfuvyi kubera ibibazo byari bihari mbaye impfuvyi kubera ibyiza yari yaduhaye ari n'ibyo byiza bitumye numva ko ndobandanya ndabishyira imbere ni nacyo bituma birimo umubabaro mugabo hakabamo n'umunezero kuko agiye nk'umugabo ari wo munezero mfise ko asize aduhaye n'iragi itomoye kandi byiza
egome reka tuvugake kuri mwebwe perezida Ntibantunganya muri mu Burundi umutekano wifashe gute muri iki gihe
urumva kugira mu ishure ikibazo cawe nshobora gufatira byinshi bwa mbere ufatira ku bondi hanyuma ufatire ku bigera bimenyeshwa na mwebwe nyene abamenyesha makuru aho ndi jewe mbona abarundi batekanye ntagwa mu ruhari mu cubahiro barafitiye umukuru w'igihugu batekanye ndaraba n'imbere yanje isagara nkumviriza n'amatwi yanje ngomba yuko koko ari uko nyine abantu batekanye aba nakubwiye ibindi umuntu abashatira kuba mwebwe bamenyesha makuru kenshi amaso yanyu ashika kure hanyuma amaboko yanyu nayo nyine agatuma yuko inkuru mwanditse canke inkuru muvuze ishika kure ushika ubu nawe ndumva avuga yuko hari aho bahari ingorane na ntonyi ngaha mu gihugu inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu
namwe perezida Ndayizeye umutekano wifashe gute ejo hari amakuru yatangajwe ko nyuma yaho iyo nkuru itangarijwe eka mu gisagara ka Gacerere ubyifashe gute
ego jewe mba ngaha muri meri ya Bujumbura muri Rohero uno munsi nashoboye gusohoka ndatembera ngaha mu gisagara ca Bujumbura nukuri abantu bararangura imirimo yabo ukuri kwamye amadarapo adugije kugera hagati nk'uko leta yabisabye ngarutse ku munsi w'ejo nk'uko nabibabwiye iyo nkuru yaravuzwe hirya no hino ariko mu Barundi twese ntawe atemera ku buryo bimaze kwemezwa na leta urumva Abarundi muri rusange nabo nyene baratangaye burya iyo nk'ibyo bintu nk'ibyo bishitse ingendo ya mbere Abarundi basanzwe bafite no kubanza kwiyegeranya mu muryango kugira ngo babanze baganire mu muryango kandi ndibaza yuko abarundi benshi ariko babigenzeje benshi bagiye bataha muhira ari nacyo gituma uri kuratembera ngaha mu gisagara warabona yuko abantu bafise umurava wo gutaha amabisa ruzura n'iki n'iki niyo ntango ariko nta bantu wovuga ngo barahutejwe baragira ingorane hirya no hino jewe ntabyo numvise hariho urukurukuru rwaciye hirya no hino bavuga ngo hariho abantu bariko barasohora kabare hirya no hino twamye dusaba abarundi bose nuko twese twumviriza leta ingingo ifata n'intumbero iha abanyagihugu mu byerekeye ukuzotunganya icyo kibazo kijyanye no gushyiraho inzego uvuye mu matora no kugene leta itunganya kuzoshingura uwo muvandimwe yahora yoboye igihugu cacu mu cubahiro ciwe nkuko nahirije kubivuga mu kanya
Mwushena inosan bano ni abarundi benshi bavuga ko inzego z'umutekano muri iki gihe zateye imbere ku buryo zerekanye mu bihe bigoye cyane rwose ko zakoze igikorwa gihambaye cyane rwose cyo kubungabunga umutekano uko namwe niko mubibona
nibaza ko iki gikorwa cyabajeje umutekano gusa igikorwa cy'abarundi bose bamaze gutahura ko inzira nziza yo gutorera inyishu y'ibibazo atari rusasu canke atari ibindi bintu abajeje umutekano rero n'abarundi igihe abarundi rero bose batahuye nibaza ko n'abajeje umutekano n'abanyene bateza gufata iyo nzira hanyuma mugabo umuntu akabashimira nyifata nziza kuko si hose byamaye bimeze uko kuko hari abandi babafise ibindi baba bashaka gushika ko ariko nibaza yuko uba barundi muri rusange batahura yuko inzira yonyine ishobora gutuma ibashikana ku iterambere ubutungane n'ibindi byose ari amahoro ninacyo gituma n'ubu nibaza ko abarundi nk'uko abanye n'ishobora baje kubivuga batahuye yuko ari ugufatana mu nda mu gihe igihugu kiba kiri mu bibazo n'ubu rero mbanye kubashimira kandi ndabasaba ko bobandanya gutyo reka n'abajeje umutekano babyifatemo ubugabo bakurikije impanuro n'icyubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu yamayatanze igihe cyose nibaza ko ari impanuro izo mpanuro yadutekereye gushyira ku isaha twazigendera ko tukamatuka turabungabunga umutekano kuko niryo soko ry'iterambere niryo dushobora gushyira ku byose na demokarasi ibisigaye icatikora iyo hari amahoro n'umutekano
kivuga ko mu kibazo cy'umutekano president ntibantunganya hari amakenga mwamufise ko inzego z'umutekano zidashobora kuguma zibungabunze umutekano
kibe n'ukuri nk'amakenga nogira ko ugiye kuyiraba ni inzego urazi ibihe bikomeye ngibi twagiye tucamwo nka jewe mbaye nka wa wundi ati indawo yibaza wayirayeko nka jewe ndazi ingene zari bimeze mu 1993 yemeye kiro ndataye yitaba imana canke 1994 igihe perezida ndaryamira nawe yitaba imana kuko inzego z'umutekano zari zimeze zari inzego abantu batari bizi kubera ko zabitunganijwe mu biraba amoko atigise ariko uyu munsi byarahindutse turi kubona perezida yizeye muri kino kiganiro arabizi aho zatanguriye gushika uyu munsi isura yarahindutse ica kabiri ndibaza yuko n'izo nzego nyene zauu icyo zijejwe ku gihugu guhagararira umutekano abantu kandi canyuma ndibaza yuko kandi ata abanyapolitike uno munsi bogira bati reka tuje mu matwi tuze kuhakoresha ibitagirwa nicyo gituma je nakubwiye ndi kubwanje ndizeye kandi izo nzego bamwe bamwe usanga hari abo turi kumwe twebwe turakeye abaducungera ndabona yuko aho bari batekanye perezida yize yakubiye mu kanya ko yagize yatembereye mu gisagara kandi ndazi ko yatembereye afite ko yatemberanye n'abakisitari ducungera je rero ngaha nubwira abarundi ibintu ukuri ngaha no kwizera ntacyo ari mu gitabo n'igishobora kuhava
reka namwe perezida ndayizeye mubwire icyo muvuze kuri icyo kibazo nyine cy'umutekano inzego z'umutekano mu Burundi zizigiwe cyane rwose zarerekanye mu myaka iheze mu bihe bitandukanye ko zishize hamwe eka zigize umugabo umwe kandi zakoze ibikorwa by'igitangaro mwebwe muri iki gihe hari amakenga mwamufise y'umutekano
yewe ni ukuri ntampunge ngeze nantoyi nagatoyi ko ibihe bigoye binini barabirenze cyo ndibaza ko gihe twari mwiyamamazwa mu matora ndibaza yuko cyari gihe gikomeye kuruta ubu. Iyo ni cya mbere. Cya kabiri kubona umukuru w'igihugu yatabarutse ego byaradutangaje kandi byaratubabaje, ariko igikuru ni ukumenya imvo niyo ishobora gutuma hashobora kuba imvururu cyangwa induru gihe umukuru w'igihugu yaba yatabarutse kubera kwicwa cyangwa ibintu nk'ibyo. Ibyo ni byo bishobora kuzana ingorane. Nayo ubundi muri leta murabyo uko badushikirije ukugene byagenze n'ukugene yageze igihe yitaba umuremyi, nta muntu n'umwe ngaha mu Burundi ashobora kuvuga ngo ni we yabikoze ku buryo bumukurikirana ngo bavuge ngo ni wewe nyirabayazana ku buryo byashobora gutera imvururu n'induru mu gihugu hamwe abaserikare bategerezwa kubyinjira. Nayo ibyerekeye ukwitaba umuremyi nk'uko mubizi ibyirizwa shingiro birabitegekanya yuko ari ibintu bishobora gushika. Icyo rero kubona twarabishyize mu ibyirizwa shingiro ni ukuvuga yuko mu mitima y'abarundi tuzi yuko bishobora gushika. Byashitse rero byashitse, hariho amabwirizwa amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibikorwa by'igihugu bishobore kubandanya kandi n'uwo vandimwe tumushingura n'iteka nk'uko nabivuze. Inzego rero zejwe kubungabunga amahoro n'umutekano jye uko ndabibona zibandanije kurangura igikorwa cyazo ukuri kwamye, nta nubwo ushobora kuvuga ngo hariho inteko zahagurukijwe kugira ngo zigende gucumbera cyangwa hariya kubera iyo mvo. Oya, ntabyo ntibyari bisanzwe. Ku buryo rero jyewe nibaza ko twari dukwiye ahubwo gukengurukira no gushimira abarundi muri rusange kubwene babyifashemo bagumagije umutima mu nda bakakira inkuru mbi abayobozi b'igihugu badushikirije, tukanashimira abagenzi kubungabunga amahoro n'umutekano kugene babikurikiranye ku buryo nabo nyine bamaze kubona yuko abarundi babyifashemo neza. Jyewe rero ndatekanye kuri icyo kibazo nta mpungenge ndetse na ntoya, kandi ndibaza yuko n'abarundi bose aho boba bari botekana ku byerekeye ibyo byadushikiye, ahubwo ko dukwiye kwifatanya umuryango w'umukuru w'igihugu wiwe tukifatanya na leta tugafatana mu nda twebwe abarundi bose dufatiye ko yari umukuru w'igihugu yaduserukira hose kugira ngo tumuherekeze n'iteka sanzwe riranga abarundi n'imigenzo yacu muri iki gihugu.
Tumukibwa kuri icyo kibazo cy'urupfu nyine hariho umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika John Ndayizeye yanditse afite ikibazo, ariko imbere y'ikibazo reka ndabasomere ubutumwa yaturungikiye. Avuga ati ku izina ry'umuryango wa Jean Ndayizeye turafise umubabaro w'urupfu rwa Papa Burundi. Umuryango usigaye wihangane, twakoranye byinshi mu bikorwa rusange mu ntara ya Gitega, nta mu president n'umwe yunganya ibyiza mu Burundi nk'ivyo. Inyakwigendera yashitse ko niwe yubahuka kwifatanya n'abakene mu kurima no kwama hasi Imana imwakire mu bwami bwayo. Ati ndafise ikibazo, ikibazo dufise n'uko dufise amakenga kuri urwo rupfu kuko amakuru avuga ko yarakomeye umunsi wa gatandatu n'igice cy'umunsi wa Mungu bivuga ko yahitanywe n'umutima. None kumenga umutima dutanga umwanya wo kuja kwa muganga, hanyuma doktori wiwe yamukurikirana natange umuco w'ingene yafashwe n'ingene yasinzikaye. Ibyo nibyo bibazo, murakoze. Kibazo abaje ni kibazo kigoye kumenya atari umuganga. Hari amakuru yo bamaze gutangazwa n'umuganga wiwe kugira ngo president ntibantunganye.
Oya, urazi ibibazo ngibyo nibazo bitoroshe kwishyura kuko jana n'ingendo nyinshi. Ubwa mbere ho hari ibyo kubahiriza agati ka muntu, kenshi ibintu biraba amagara y'umuntu genda ubivuga hose kuko biraba umukuru w'igihugu urumva hari aho bikenerwa. ariko jewe icyo nohanura abantu nuko bogenda bumviriza ibyashyikirijwe na leta, kandi ubyumvirije yabishyikirije ishingiye kuri ubu kuri raporo bahawe nyene n'abaganga bamukurikira. Hanyuma ibindi n'ukuri ntagire abishyiramwo ibibazo byinshi, ubu n'ugusangira umubabaro n'umuryango wabuze, n'ugusangira umubabaro na twebwe Abarundi, hanyuma ahubwo tugafatana mu nda turondera kubandanya urugendo twari turimwo n'umukuru w'igihugu kuva mu 2005 gushika uyu munsi, twamenye urugendo rwo kubaka igihugu cacu, igihugu umurundi wese yumva yuko koko arimo akishira akizana.
Peza naize ikibazo cha John ni ikibazo kigoye cyane rwose, hari inyishu mwamu giseko cyane icyumviro mwatanga.
Njyewe ndibaza yuko ikibazo cyewe ahubwo kitagoye kwandimwe, kuko burya ntitwigira abahinga twese, buri muntu n'akazi kiwe. Mu gihe abaganga bamukurikirana batanze raporo bakavuga ati byagenze uku n'uku, njyewe ndibaza bwa mbere na mbere yuko umukuru w'igihugu ntabwo afite umuganga umwe, ni benshi. Bwa kabiri abamukurikiranye aho yari arwariye, murumva yuko batubwiye yuko ntiyari umwe, bari benshi bagerageje. Ndibaza yuko niba tutari abaganga tukaba twari duhari bofatira. Njyewe rero impungenge umuvandimwe afite ndazifata muri ya ngendo y'Abarundi muri rusange. Iyo umuntu yitabye umuremyi ntibemera yuko umuntu ashobora kwita umuremyi, bavuga ati hariho ikintu cyavuye ko, kandi icyo kintu byavuye ko ntibavuga yuko ari umubiri watanze imihoho, bakunda kuvuga bati n'uwundi muntu yamwishe. Bamwe ariko barashaka ingorane ku wundi muntu, kandi atawuhari, ugasanga umuntu agiye gutangura kuza arata icyeyi ku wundi muntu atari ngombwa. Reka rero dukore nk'abantu bakurikira iby'ubuzima uko bimeze, kuko bene ibyo birashika yuko umuntu aba akomeye hanyuma akagira ingorane. Njyewe ndamuha akarorero kugira ngo asubize umutima mu nda. Njyewe byaranshikiye igihe bambika mu gitondo, nari umuntu w'umugabo agenda agatembera, numva ntameze neza, ndagenda kwa muganga baramfata ibipimo nca ndarindira. Ariko mu minota 30 narahindutse ndahinduka, bwira ngo nshobore gukira n'abana bamperuye baca banjira mu modoka banjana kwa muganga. Iyo ntiba na gatoyi nari kwitaga umurage, kandi nta muntu yari yangiriye nabi kuko nari nagumye muhira. Then ibyo rero tubirekere abaganga, nibo bashobora kubimenya nk'uko Perezida Ntibantunga yabivuze, ufatire ku buryo abaganga badushikirije. Kuko ntibashobora kuduhenda hari umuntu cyangwa iyindi ngorane yagize bashobora kubishikiriza, ariko nibaza yuko twofatira ngaho, ibisigaye tubishyire ku muzirikanyi ubihe Imana. Nico cyonyene no shikiriza, nayo ubundi ashobora kwishyira mu mutwe ibintu byinshi, ugasanga nawe nyine aragize stress nini, nawe nyine ishobora kumutera ingorane kubera gushaka ku nguvu gutora ubundi muntu yaba yatumye ibyo bintu bicika. Kandi ndabitahura kubera urukundo umuntu aba afitiye ubundi, ukabona aragucorotse ubuca kigaruka.
Inasambano hari icyo mushikiriza ku cyumviro cya John Ndayizeye asa n'ufite amakenga ku byerekeye icyahitanye ubuzima bwa nyakugendera Perezida Nkurunziza.
Je nibaza ko John makenga, umuntu wese aragira amakenga n'ibisanzwe n'ibintu bubasha bunigirwa byiwe. Umugabo wese nashaka kumubarira ni uko yotekana yohumura nk'uko abanyenshi babivuze. Leta irahari kandi hariho inzego ziba zibishinzwe mu gihe umukuru w'igihugu abari mu bihe nk'ibyo. Nibaza ko Leta idashobora kwiyadukiza ngo itange itangazo nka ririya itabanje kubanza, nicyo gituma kubanza gutora, nacyo gituma kubanza yize yari abivuze kare twese twabyumvise amasaha mugabo tuza kubimenya ku mugoroba. Nibaza ko babanje baganga gufata umwanya wo kwandika raporo, kandi kuba ari benshi nibaza ko raporo bashikanye ariyo Leta yashikirije. Rero uwo munywanyi nibaza ko yo kwemera ibyo Leta yashikirije, kuko niyo ibaserukira ntihagire ibindi bintu biyumva mu mitwe, kuko ndazi ko Abarundi mu Gifaransa bavuga barakunda rotandasiyonere kugira barabe ingene babikamisha. Ntihagire rero uza gukamisha urupfu rwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu yitabye Imana, ariko bidufasha ahubwo kuja hamwe hama tumusengere, ko nawe kujya ahora dusengera agasengera n'igihugu cyacu, tumuherekeze mu bisabisho. Eka kandi natunye nawe turi dusenge dusengera n'Uburundi bwacu. Igisigaye nabyo ni ugusaba Abarundi ntibaje barafata ibintu, bakwega ibintu bazana ibibazana bishaka gushanisha mu bantu. izo ntumbero bazirinde.
Ikame urwo rupfu president Ntibantunganya rwashitse hasigaye nk'amezi arenga gatoyi kugira ngo nyakugendera ashikirize ubutegetsi umunyapolitike yatowe n'abanyagihugu General Evariste Ndayishimiye. Ku bwanyu ibintu bigiye gukorwa muri iki gihe n'ibihe
buriya kuko twabivuze tubitangura ibintu byose ni ukubirabira inyishu na cyane cyane biraba politike cyangwa inzego z'igihugu kubirabira inyishu twisunze amabwirizwa n'amategeko atunganya ingene bigenda rero ingene umukuru w'igihugu arangiza igitembo cyiwe igitambo n'ibyiza shingiro ingene umukuru w'igihugu arangiza amabwirizwa yiwe ko n'ibyo urupfu birimo mu byo bategekanye nibyo rero byari dushyikiye twebwe abarundi muri kino gihe hanyuma rero hagategekanywa kandi n'ingene hatunganywa ingene asubirizwe iyo rero ari urupfu barategekanya yuko haheza hakagira ubufata ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu gihe cy'agateganyo ibingira ni ukwita interiva mu gifaransa kugira ngo atunganye amatora yo gutora umukuru w'igihugu mushasha kandi umengwa n'abanyuruka neza ibyitwa shingiro bigategekanywa mu mezi atarenze atatu ariko rero no kunyagaha ko hari ikintu gishasha kiriho muri kino gihugu cacu ko kuva ku igenekerezo rya 2020 haratowe inzego zishasha z'igihugu haratowe umukuru w'igihugu mushasha haratowe n'inamashingamateka nshasha kandi ivyavuye muri aya matora biramaze kwemezwa na sentare yubahiriza ikiriva shingiro tuvuga rero yuko mu gutunganya ingene bikurikira bizobandanye ari ugushiramwo ivyo bishasha kuko hari inzego zatowe hari urwego rw'umukuru w'igihugu nkaba nizeye rero ko nabivuze yuko hari inzego nyene bizaba ariko bitunganya nyene bizogenda bakazobwira abarundi neza inyene byatunganyijwe umurongo ku wundi urumva rero ariko ivyo byose ariko ntatuse gihambaye kandi tukugaruka ko tubuze umukuru w'igihugu ni kuvuga yuko rero tegeza kumwunamira tegeza kumuherekeza neza n'iteka yari yahawe n'igihugu tegeza kumuherekeza neza ni kuko rero yuko hari n'ibindi tuzo gutegekanywa mbega kumushingura bizogenda gute ibitegeko bifugute aho kandi ngira ngo naho nyene turazi ko hariho inzego ziko zabitegura tubishikiriza ni hamwe twatanga twafite uti twizere tega amatwi dukurikire iyo abariko barakurikirana izo ariko barakora babibwira abarundi hanyuma abarundi nabo baje muri uwo murongo izo nzego ziba zategekanije mugabo tukabigira twubashe kandi twubahiriza amabwirizwa gutangura ku bwirwa shingiro n'ayandi mabwirizwa igihugu kigenda kigenderako
Perezida ndabizeye namwe murafise ubumenyi cyane cyane mu bya politiki mwarabaye mukuru w'igihugu ku bwanyu ibigiye gukurikira n'ibi
yego nk'uko perezida Ntibantunganya yabivuze burya gutwara no gutegekanya nicyo gituma mwibwiriza amashingiro ategekanijwe igihe umukuru w'igihugu ashoboye kutaboneka bigenda gute iyo atabonetse umwanya muto asimburwa muri uwo mwanya n'icegera ciwe hari n'igihe barategekanya kandi igihe umukuru w'igihugu atabara icyo gihe asimburwa mu mwanya perezida Ntibantunganya yavuze n'umukuru w'inama nshingamateka ibyo birazwi biratunganijwe kandi ategerezwa guca ategura ayandi matora y'umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore kumusimbura ubu rero nk'uko yabivuze umukuru w'igihugu yaramaze gutorwa n'amashingamateka yaratowe dukurikije ibihe bitegekanywa mu byerekeye amamanda ubu rero ndibaza yuko muri rusange hari hasigaye aya mezi abiri kugira ngo umukuru w'igihugu mushasha yimikwe nkaba nibaza rero yuko mu byerekeye ibikorwa bizobandanya leta igomba gutegekanya ukugene na ryari umukuru w'igihugu mushasha azimikwa dukurikije ibyadushikiye n'ukugene umukuru w'igihugu yatabarutse tuzomuherekeza nicyo gituma nongeye kuvuga nshimitse yuko ukwicara tukarindira icyo leta izodushikiriza kuko uretse umukuru w'igihugu yabuze izindi nzego zose zirahari kandi ukuntu zikora birategekanijwe mu ibwirizwa shingiro icyo gikorwa rero ntidushobora kukirangura umwe wese ahari ngo ndayizeye koriki president wa koriki kanaka koriki oya byose bitunganywa mu gisata kigejwe gutwara igihugu no kuvuga leta ihari abo rero nico gituma nsaba abarundi bose kubatega amatwi tubize dire kandi tutegere neza ibyo bazotubwira ibyo bazotubwira n'ibyo tuzokurikiza kandi njyewe nta mpungenge ndetse na ntoya kubera iki kubera ko nkuko ndabibabwiye amatora aheruka yaramaze gushyiraho izo nzego ikibazo cyari gisigaye no gushyiraho isata cy'inama nkenguzamateka cyo kisata nacyo kirategekanijwe mu minsi iri imbere kuzotorwa kuko abahanuzi ba komine nibo bazobatora abahanuzi ba komine nabo baramaze gushyirwaho ku buryo nibaza yuko ibyo byose nta mwanya munini bigomba kuzodutera kandi nibaza yuko nta kajagari nta n'impungenge tugomba kugira ahubwo ubu igisigaye ni uko ritubwira mbega yabipanze gute kugira ngo twese tuzoce tujya inyuma yayo dukurikize ibyo izoba yafashe ingingo leta izoba yafashe mu byerekeye ibyo bikorwa bibiri
Il nous semble que nous sommes dans la politique où 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 nous sommes dans la politique ibishobora gushika muri iminsi icuna mu gihe kirangiye ni nkibi
jewe kubwanje ubu nibaza ko igihe ari cyo kwanza kugandarira ya minsi ndwi baduhaye nyanicubahiro mukuru w'igihugu hanyuma nkuko abanyanicubahiro nabo bivuze nibaza ko hari inzego zikwiye zo gutunganya ibizokurikira kandi kubwanje nibaza ko bafite amategeko atomoye kugira ibyo bintu bizogende neza rero muri iki gihe nibaza ko ari igihe
ku kwita cyadeye president ntunganya mu Burundi nkuko mubizi harabaye indyane zikomeye cyane rwose indyane zifatiye komoko indyane zifatiye ku ntara ika murazi ko n'igihe nk'ubu byari bigiye kuba ubwa mbere abategetsi bahanye ubutegetsi mu nzira ya demokarasi bwari bubaye nk'ubwa mbere muribaza ko abarundi bamaze kubabanura n'inyifato indyane z'amoko ikintu cyokorwa kugira ngo indyane z'amoko zibe umuzira mu Burundi ni nk'ibihe ku bwanyu
muriya indyane z'amoko abarundi batanguye kubona neza ziyamiriza bitewe mu biganiro byagiye bigirwa inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye gushika mu mwaka w'2023 ibyo biganiro bikagenda byigisha abarundi yuko igihugu kitagendera ku ngimba ahubwo kigendera ku ijambo byaribonekeje ubu rero twarabonye yuko inyuma y'amasezerano y'Arusha ibi bintu by'amacakubiri y'amoko byagiye bigabanuka kandi byaragiye byongeza kandi no mu ngorane zindi zabonetse mu gihugu inyuma ko n'ukuri atana hamwe wogira ngo warashobora kugereranya izo ngorane n'izo twabonye mu myaka yahera hari nyuma yo kwikukira haba inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye aha turabibona mu nzego haba mu nzego za gisirikare haba mu nzego za leta urasanga hariyo abantu baturuka mu bwoko bwose igihambaye gusa kikaba ari uko bagenda basangira ijambo kugira ngo barongere inyishu icyo cyose kije kibonetse aha no kuri jewe ndakubwiye ko ndemye kandi ndaremeje n'abarundi buriya ubwoko s'umutahe ntihazugira ngo azirengako ubwoko s'umutahe n'ahandi ngira ngo ubukene bwongeye ubwoko bumwe ngo ubukene buri mu moko yose kandi gira kumererwa neza byogiye mu bwoko bumwe mugaburana yuko abagira ngo barebe neza bashobora kuba ari mu bwoko bwose aha rero nagira n'ukuri ndemesha abarundi yuko jewe ntatinya na gatoni yuko hashobora kugira ibintu by'ubwoko bwaduka ubu n'ibintu uko imyaka igenda byica agaciro kandi urabona buriya imyaka 20 iheze tuvuye muri ibiganiro byo byadushikanye ku masezerano y'Arusha yaba ibiganiro byakurikiye mu guheza intambara hanyuma tuge nikaba bisoza amasezerano y'Arusha urabona ko byagiye bifasha kugira ngo dushike aho abarundi babone ukundi ibya politike nko kwama igihe cyose bayigereka ku moko
namwe perezida Ndayizeye murazi ko mu Burundi hamye haduka ibijyane z'amoko eka bwari bugiye kuba n'ubwa mbere abacitse bahanahana ubutegetsi biciye mu nzira ya demokrasi ikibazo cya moko coranzanwa n'imizi gute mu Burundi nicaba kikihari
amoko mu Burundi mu mitwe y'abantu arahaki kandi iyo umuntu mu mutwe wiwe iyo mvuko cyangwa kuriya nushobora kubimukuramo bibukuramo mu bikorwa kandi nacyo gituma dufatiye kuri kahise ku Burundi twagiye mu biganiro yarushatse abiharira cyane ubize igihe dufata intumbero yuko ayo moko tuyemera ko ariho ariko tukayafatira intumbero yuko dukora ibikorwa kugira ngo twiyumvanemwo za mbere na mbere dushikire amahoro bwa kabiri dusubize hamwe kugira ngo ari umuhutu ari umututsi ari umutwe ari umuganwa arinde bwa mbere na mbere yumve yuko ari umurundi ndabaza yuko iyo ntumbero twafashe ari nziza kandi ko kiringo cy'imfata kibanza twabayemwo twashoboye kubishyira mu ngiro ku buryo n'abana n'abagize bakireka twese tuje hamwe dusangire inzego zose haba mu gisirikare haba mu by'ubutware mu buryo bw'intwaro kandi ndibaza yuko ibyo byacu biri akamaro ari nacyo gituma najyewe nemeza nk'uko perezida Ntibantunganya abivuze ko icyo kibazo cy'uko abantu biyumvamo yuko tutagomba kujana bamwe bitwa abahutu abandi bitwa abatutsi kigashobora kuba ikibazo nyamukuru kigomba gutuma abarundi tutandukana ibyo biriko biratumwanya kugira ngo mwarashoboye kubona no mu bihe biheze mu myaka iheze ko hari igihe icyo kibazo cy'amoko cyavuzwe cyane avugwa n'abahutu kikavugwa n'abatutsi bamwe bamwe n'abahutu bamwe bamwe kugira ngo bamwe bashobore kubikamisha ariko mwarabonye yuko bitashoboye kugira intambwe na ntoya ngaha muri iki gihugu cyacu ari nacyo gituma jyewe nemeza ko icyo kibazo kiriko kirata ikibanza kirata umwanya muri iki gihugu cyacu kandi ko abarundi bose bamaze kubona ko atawukamisha ubwoko bwiwe atawe bukaburira ahubwo yuko ibikorwa ari byo tugomba gushyira imbere ubu rero niwo mutima abarundi bagomba gutangura gukoreramwo ari nacyo gituma no mu biganiro byagiye biraba hirya no hino ari no mu migambi yagiye iratangwa hirya no hino ari uko bwa mbere na mbere tugomba kurwanya ubukene nga muri iki gihugu tugashyira hamwe tugasabikanya iby'igihugu bitanga ku buryo twese tumaze kujya ku kivi ariko dushobora kuzofasha igihugu cyacu gutera imbere mbese abarundi bose bakaronka koyokwe muri iki gihugu jyewe rero ntabwo bafite na butoya kubyerekeye ingaruka nziza yerekeye intumbero twafashe iri mu ibwirizwa nshingiro ari nacyo gituma nk'uko perezida Ntibantunganya yabivuze na twese tubyemeza ikibazo cy'amoko ngaha kuko umwanya ugenda niko kigenda gica ikibanza ndemeza yuko mu myaka iri imbere nacyo nyine kizota ikibanza muri iki gihugu na zirya ngingo zose ziri mu ibwirizwa nshingiro zizogera igihe zikavanwaho
Abarundi nk'uko abashinzwe ntabwo babiri babibuze baramaze gutera intambwe ikomeye cyane rwose cyane cyane mu kunga ubumwe mu gushyira ikibazo cy'amoko ku ruhande mu gihe hoba hakiri agasigarira k'indyane za politiki n'amoko ibyo bintu ku bwanyu byorangira gute
nibaza ko mu gihugu cyose kandi mu gihugu cyubamo byo hanze amoko arahari mugabo rero ingene amoko abana ingene abantu batahura iby'ubwoko nije sanga rimwe na rimwe bitandukanye ibyo rero bivana nico nakwita mu gifaransa changement de mentalite guhindura ingendo mu gutahura ibyo byose kenshi na kenshi usanga amategeko ari abibafashamo iyo amategeko yubahiriza abantu bose bakumva ko bangana nacyo gituma rero mu Burundi cyagiye kibifasha ubwa mbere nuko abarundi bicaranye hamwe bakavuganisha ukuri bakicaramo bakavuga ko ibibazo bibatandukanya atari ibyo bibaza ahubwo ari abantu baba bashaka gukamisha ibyo bibazo by'ubwoko nije rero nabo banyacyubahiro bavuze hari abanyepolitiki bamwe bajya bakamisha ibintu by'ubwoko mugabo amoko arahari kandi nta ari uwavuka bakamubatiza Ndagijimana ubundi bakamubatiza Yusefu abo bose badusanga ari ibintu gusa bitandukanya abantu mugabo kubera ingene sosiyete yagiye ibaho ibyo rero twarabibayemo byarateye ingorane mugabo nibaza ko ubaho tugeze ingendo twagiye dufata zafashije cyane kugira igihe cyose twabigabanura ni nacyo gituma na sosiyete ari dotuma Abarundi bongera ibibazo bakabyikuramo kugira sosiyete yafashije kugira ibyo bibazo Abarundi babibemo ni yari na sosiyete izobafasha kugira ibitemo ni nacyo gituma jewe nta mpungenge afise ego nta mwonga buri satu udahitwe hari abantu bamwe bamwe babandanya bakamisha barabye aho umuntu aba aherereye ugasanga bacagukamisha iby'ubwoko mugabo nibaza ko ubu ata amahirwe bafite cyane kugira ibyo bashobore kubishyira mu ngiro kuko igihe Abarundi bonyine biyemeje gufata intumbero nibaza ko ata wundi muntu wo hanze ashobora kuza ngo ayibafate cyane uwundi muntu abaza ngo ariko arabakoresha nicyo gituma nijyariragiye n'icyubahiro umukuru w'igihugu yitabye Imana yasigaye yaduhaye kuko Abarundi bashobora gushyira hamwe kandi arabitweretse haba mu bikorwa haba no mu nyigisho yagera atanga nacyo gituma n'ubu nabasabye Abarundi ko atawoza ejo cyangwa hirya y'ejo abagira iby'ubwoko bya kamishe bya politiki ariko kuguma bafatanye mu nda ibyo badashobora kumvikana ko bakicara hamwe bakabiyaga
President Ntibantunganya biramaze kwigaragaza ko ibihugu biteye imbere ari ibihugu cyane cyane birimo amahoro mu Burundi kuba bwikukiye twabonye ko kuba Burundi bwikukiye hagiye haraba indyane eka ingwano eka abaperezida bagandagurwa ikintu cyo gukorwa kugira ngo Abarundi bavanwe n'iyo nifate kuguma batera imbere gatoya bagasubira inyuma kandi ikintu kiringo hoko rw'iki Abarundi bakwiye kumva iki kugira ngo igihugu kize cyafata inzira iterambere rirama eka iterambere nyakuri
erega nukuza turabwira turakwiza ukuri abantu erega niyo bihugu tuvuga yuko demokarasi imaze gushinga imizi ntugire ngo byabaye umunsi umwe bakabyumvira ngo bigaca yibuko aba namba byaraciye nabyo nyine mu ngorane zikomeye cyane ugiye kuraba igihugu cy'u Bufaransa ugiye kuraba ibyabaye kera mu myaka y'ibinyenjana bya 15, 16, 18, 19 ukaraba igihugu cy'u Amerika ibyabaye kuva mu gihumbi kimwe n'amajana ndwi hanyuma ugashika n'umuryangwano yahuza abo hepfo n'aba ruguru Rosside Noro hanyuma ukaraba n'ahandi usanga ibibazo byaragiye biba burya rero mu gihugu iyo mushaka gutera imbere ica mbere ni ukwemera guhangana n'ukuri uko kuri ajyo wihaza yuko mbere ngaha Abarundi turiko turatera imbere kugira duhangane neza n'ukuri twabayemwo mu magorwa mu marushwa mu bwicanyi mu mahonyagoko yagiye aranga kino gihugu mu myaka imwe imwe Abarundi akunda kubona ica kabiri no kugira rero indongozi hamwe n'amashyirahamwe hashaka kuvuga imigambwe bafise imbono ku gihugu imbono itagarukira ku minsi y'ubuzima bwabo ahubwo ari imbono ija kure yubaka Uburundi hamwe ushobora kugira uti jewe ndafise umugambi reruka nuko umugambi ushobora kuzoshika n'imyaka 20, 30, 40, 50 wowe utakiriho mugari umugambi uri kurabandanya ku neza y'igihugu ejo bundi nanye ndaba muri televiziyo aba ariko barasigura ingene bashaka kuja kuri Mars bakavuga yuko ari ibintu bizobishobora gushika mu myaka y'2025 ntangira nti none mu myaka y'2025 abo bantu bazaba bashyiriho haba namba so bazoshikayo hazoshikayo abandi ubwo bazoshikayo ku izina ry'igihugu cya Amerika no ku iteka ry'igihugu cya Amerika ico rero ni ikintu cyo kuvuga kugira imbono kubona kure ubonera kure igihugu utabonera kure wewe ica nyuma ni kumenya yuko umuntu yamara umuntu ashobora kugira ibimugora ashobora kugira n'amakosa rimwe rero muri demokarasi tuvuga tuti tute turiga kuza turitahura kuza natwe turaza icyo navuga kwikebuka kwiraba mbega ibyo nemeye narabikoze ndiko ndabikora hanyuma abandi tukemera ko n'abandi bazakavuga bati yarabikoze cyangwa ntiyabikoze hanyuma ukamenya yuko mu ntwari yariyo yose haba mu gihugu haba mu mashyirahamwe aba mashyirahamwe arondera inyungu aba mashyirahamwe arondera ibindi usanga buriya kuganira kuri mushaka gushikako bifise uraro ukomeye burya ikintu bita mu gifaransa ro dialogue ari mu ntwaro ari hehe usanga ari ikintu gikomeye cyane ibyo rero Abarundi bagiye kuba bafite ubirenga ari noneho icyo ndiko ndabona ni uko ahubwo ibihugu bya Afurika twavuye mu bukoloni dushobora kuzotera intambwe ikomeye n'ingoga tsunda mbere ujya muvuduko waranze ibihugu bya Buraya n'ibihugu bya Amerika jewe ndabona yuko muri iki kinyenjana mu gice cya kabiri iki kinyenjana Afurika yacu izoba ifite uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'isi ndabibonda ndabonda yuko hoho muhima zokurikira akizo bikomeye kurumbere irabwe isonekwe kujya ubu igihugu cy'Ubushinwa kimeze kandi tuzi uko cyo gihugu cyafatwa mu myaka y'igihumbi kimwe na 1995
ndayizeye amahoro ni ikintu gihambaye cyane rwose amahoro aratuma abanyagihugu eka n'abategetsi bashobora kwitaho imigambi iterambere ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bafate inzira y'iterambere nyakuri n'ikihe
biragoye muvandimwe kugira ngo umuntu atoye inyishu irama kuko burya bituruka cyane cyane kuri jyewe ku mutima w'umuntu urabona ibihugu ukuntu byagiye birabaho Uburundi bukaba Burundi Rwanda rukaba Rwanda Tanzania ikaba Tanzania nuko ari abanyagihugu baba ngaho onya bagiye hamwe bakaharanira yuko ababa muri ako gace bitwa gutyo bitwa Abarundi kandi bakaronka ubwenegihugu cy'u Burundi kandi bakemera gukorana gushyira hamwe kugira ngo bashobore kubungabunga igihugu cyabo cy'u Burundi nacyo gituma inzego zihari zigira igihe zigashinga inzego zishyigikira intwaro nshaka kuvuga nk'igisirikare igipolisi ubutungane bigomba guharanira ineza y'abanyagihugu baba muri icyo gisa kuri ubwo butaka aha rero nshaka kuvuga yuko kugira ngo ugere ubushobozi gutera imbere birakenewe yuko twese tugira umutima w'urukundo urukundo atari rwa rukundo rwa padiri rwo mu isenga rwo gukunda Imana urukundo rwo gukunda igihugu cyawe wewe ukumva yuko uzomeregwa neza ari uko abo musangiye ubwo bwenegihugu nabo nyene bamerewe neza rero ni abantu yabuze ati abantu hari abantu haraburuntu urukundo nibyo ariko ubwo runtu rugomba gutorerwa encadre izo ngorane zigomba gutorerwa inyishu ka Burundi ka Barundi ni nacyo gituma mvuga nti ingorane dukunda kugira ni ukwikunda cyane umuntu ugasanga hakwiyumvira ugatiyumvira wowe wenyine kandi azi neza yuko adashobora kuzomererwa neza bene wabo bamerewe nabi kuko bizana ingaruka mbi rero biriko biraba muri Amerika ibyo bibazo by'abirabure ni ibyo nibyo nuko abantu batabibona abo bategetsi bamwe bituma igihugu gisubira inyuma injyane hagati y'abarundi bituma igihugu gisubira inyuma injyane z'amoko bituma igihugu gisubira inyuma injyane ziturutse ku bukene bituma igihugu gisubira inyuma ariko twese tubwiye hamwe ibyo byose tukabishyira hamwe tugaza turaba icyo twakora kugira ngo jyewe meregwe neza n'uwundi amerewe neza kumenya kumeregwa neza mu bandi atari ukumenyera kumeregwa neza wewe wenyine kuko icyo gihe ingaruka yabyo ku gihugu iba nto cyane aha rero ni ikintu nibaza yuko abarundi tugomba gushyira mu mutima tukakimenyereza mu bikorwa bya minsi yose buri muntu mu gisata abari kwarakoramwo ari nabyo dusaba abayobozi b'igihugu cyacu yuko bagomba kutumenyereza no kumenyereza abarundi kugira ngo ibe akaranga k'abarundi n'ayandi makungu arabira ko kuko ntankeka yuko dufite uwo mutima tukarangura ibikorwa byacu bya buri munsi muri uwo mutima ntankeka yuko n'ibindi bihugu tuzobyereka igihandure kuko ingaruka yabyo nuko twese tuzokora dukora ku murongo umwe mu ntumbero imwe ukazosanga turanyaruka mu iterambere kuruta ibindi bihugu kubera umurava tuzoba turiko turakorana no kubera intumbero imwe tuzoba turiko turakoramo mu bisata byose haba mu myuga haba mu byerekeye ubutungane haba mu byerekeye kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu haba mu byerekeye ibikorwa by'iterambere mu mahinguriro n'ibindi yewe nuko ndabibona
ego mushenari na samba no abarundi bakora iki eka abanyapolitiki bakora iki kugira ngo uburundi bufate inzira y'iterambere rirama atari rya iterambere ryo mu myaka nka cumi ugaca busubira inyuma y'indi myaka nka cumi n'ibiri
icyo ni ikibazo kigoye kuko uri umunyapolitike uraraba n'ibihe uburimo ukaraba n'ibyo abenegihugu abo twaraba bakeneye n'ibyo bimaze kugera kuko uko umuntu yatwara haheze imyaka 5 cyangwa 10 cyangwa 20 kikashobora gutwara no mu kibonaze ko ku muntu yatwara imyaka 20 hari abatari bafite ubuhinga bwa none nka za telefone n'umba zo ama internet yiki rero yitwara rero ego yashaka ko ufite imigambi mugabo no kuraba n'ibyo n'icyo gihe ubushitemo ingene abantu ibyo babakeneye donc ukadapta politiki yawe ku mabeze ya bene gihugu aho bushitse mugabo gikuru cyane umuntu abanza gushimikira ko nuko igihugu kiba gifise amategeko atomoye kuko igihugu kitagifite amategeko n'ibyo umuntu akora biragora naho uvuga ngo uriko uragerageza kwiyadaputa ku byo ibihugu ugezemo biragorana icyambere rero nuko igihugu kitagira amategeko atomoye ku barundi bose hanyuma imbere yuko igihugu kigira amategeko kandi kitasubiye inyuma nuko umurundi wese ateza kubanza kumva ko ari umurundi afite igihugu kandi icyo gihugu agifisemo droit akagiramo na devoir cyane cyane ishombo z'amadevoir nuko umurundi amenya ko ahamagariwe gufasha abamurongoye kugira nabo ashobora igihugu gishobora gutera imbere icya kabiri nuko amategeko ategerezwa kubahirizwa abarundi bategerezwa kumenya ko amategeko ari ikintu gikuru nta muntu n'umwe ari hejuru y'itegeko ryashyizweho hari abantu rero baca barengana amategeko ugasanga bagiye kugira ibindi icya gatatu nuko abarundi bumva mu ngendo yuko ubuzima ari politiki iyo ni ibintu tubikemo cyane abantu bose abona ko kazoza ku muntu ari politiki ari nacyo gituma iyo hageze ibihe bya politiki iby'amatora by'ibiki usanga abarundi kenshi usanga imitima yashushe muri icyo gihe rero ni uko leta abarongoye abarereta reka n'abarundi bose bateza kuraba icyo ni ukwita alternative ara politiki cyane cyane ibyerekeye ubutunzi reka n'ibindi bintu ibyo nabyo bagakereza kubiteza imbere kugira umurundi ntabone ko icyo yahora ari depite abonye ko ashobora kuza kuba nk'umwarimu acabona ko isi yose imukuye ko akabona yuko n'ahandi asubiye ariko agiye guteza imbere igihugu cyangwa wahora uri umurimyi ukabona ko ugiye mu kurima ukabona ko ugiye guteza imbere igihugu mu burimyi ni nacyo bituma bizotanga iyindi ntumbero hanyuma n'abanyepolitike nyine bamenye yuko iyo bari kubashyikiriza imigambi yabo atari ukwemera ibiti ahubwo bemera imigambi izotuma abenegihugu bashobora kwiteza imbere bakarondera ubundi buzi ntibareke gusa muri politiki babemerera ngo uzoba chef de zone uzoba depite uzoba iki ko barundi bose ntibashaka kukwiga ibyo bintu bateza kubihindura abanyepolitike cyane cyane bibi bikorwa babari ku kivi nkaba nta nshima cyane no mu bigambi numvise nyen'icyubahiro mukuru w'igihugu yatowe uko ubu ari kujya ku kivi n'umwimbi ni ukuvuga ko abantu bateza gukora kandi niko bateza gutuma ibintu byose bitangura kujya mu buryo nuko ndabibona hanyuma ku bindi nabyo nuko abarundi twamenya ko iki Burundi butegerezwa kugira n'imigenderanire myiza n'abandi n'ibindi bihugu cyane cyane imigenderanire mu ntumbero yuko bubahana ntihagire uwuvuga ngo jewe kubera ndi igihugu kanaka ntegerezwa kugendera kuri iki gihugu kubera uko cyifashe bakagenda muri yabindi avuga ntusenya diplomasi egarayiga donc bakumva ko biga bibangana iyo bari kwaravugana nacyo bituma mvuga nti ibyo byofasha cyane kugira Uburundi bushobore gutera imbere kandi burongana amahoro arama
mu gusozera kiganiro bashyira ntahe ntitwokirangiza tutavuze cyane cyane ku byerekeye nka kamu mwotera abarundi muri rusange muri ibi bihe bigoye igihugu kamo perezida Ntibantunganya baba abanyapolitiki baba abajejwe umutekano baba abajejwe inzego za leta n'abanyagihugu muri rusange
reka fatire mbere mbaye nk'uyo umwe kaminuza aje kuvuga fatire ku ijambo ryavuzwe n'uyu yatowe ngo azotwara Burundi muri imyaka ikurikira yari afise icivugo yavuga ati twese turi hamwe byose birashoboka kandi numvise n'abandi babivuze igihambaye ni uko twese tuja hamwe igihe cyose twese twari bya nkenerwa cyo kwerekana koko ko turi hamwe kandi kuja hamwe si kuvuga yuko mwese ba muri mu nzego haba namba no kumva gusa yuko umwe wese yubahirijwe mu gihugu ciwe ibyo nizo bihambaye niho rero ngira ndi umuntu wese aha amenye ko dufite itunga rikomeye twahawe n'Imana igihugu cacu c'u Burundi nicyo dutegerezwa ko badushira imbere kora byose tubigize gutyo nta nkeka ibintu bizogera neza
perezida ndayizeye namwe mu kanya gatoya cyane rwose kamwotera abarundi muri rusange naka
wari igihe cy'icyunamo harakenewe yuko abarundi twese dufatana mu nda tukumviriza abayobozi bacu icyo batubwira kugira ngo tuzoshobore guherekeza umuvandimwe wacu yahora yoboye igihugu cyacu bwa kabiri kugira ngo inzego zitegekanijwe n'amategeko kugira ngo zizosubizweho bivuye mu matora bijeho neza. Ibyo rero birasaba yuko twese tujya hamwe tukaba turi tuumwe mu Barunda, ari nacyo gituma dusaba inzego zizojaho mu bihe biri imbere yuko zikora ku buryo Abarundi twese tujya hamwe, ari abari mu Burundi ari n'abari hanze bagataha, kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe twubaka ubu Burundi. Ndibaza yuko Abarundi bari hanze barafite icyo bashobora kungura iki gihugu, kandi nk'uko mubizi igihugu gikomera gikomejwe n'abacu, kandi nta gihugu gikomera kidafise abanyagihugu bakwiriye. Murumva rero aha nshaka kuvuga yuko kugira abantu batari bake mu gihugu ni icunga rikomeye, cyane cyane igihe bose tubashize ku bikorwa tubashize ku ari nacyo gituma na jewe nshyigikiye intumbero watowe kuyobora iki gihugu yamari paratubwira yuko Abarundi agomba kuzobashyira ku kizi, ego bazoje ku kizi ariko banasabikanye ibivuyeyo.
Ino sambano namwe akamo mu kanya gatoya cyane rwose akamwotera Abarundi nakahe
akamano batera nk'uko ikiganiro cyari cyatanguye ni uko ubwa mbere ho bo kwihangana namwe byarabishyize Burundi tugaherekeza umukuru w'igihugu cyacu twahora dukunda cyane tukamwerekana mu iteka ry'Abangere, kandi tukazokurikiza irage ryiwe mu bikorwa byiza yahora akorera u Burundi. Hama kandi kamonteye Abarundi bose bari mu Burundi kandi bari hanze bose nuko ubwa mbere ho umurundi wese ahari yo kwambara idarapo y'u Burundi akumva ko ari umurundi, akumva ko neza ko umurundi. Hanyuma inzego zarayizigiyeho umurundi wese, ego rimwe na rimwe hari udashobora kuba yaradutoye kubera imbonini mugakumva ko ari inzego ziserukira Abarundi bose atazitanze guserukira umugambwe warabashyize imbere, ariko nabo nyine bakamenya ko nabo bato bakamenya ko baje gutunganiza Abarundi bose. Abarundi rero twizere duhe ingufu izo nzego zarayizitoye kugira zirabe ko zishikana imbere mu bikorwa by'iterambere eka no mu bumwe burama.
Dr. Innocent Banu turagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye namwe President Ndayizeye Domitien, ndabashimiye namwe President Sylvestre Ntibantunganya, mwakoze mwese.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana y'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagombiwe iry'Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Oh, rwiza rubaho cyaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwazize impanuka cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira cyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko